Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri turabaganiriza mu kiganiro muri Isanga ku byerekeye amagara, ubuzima, ibikorwa n'iterambere ku bakenyezi n'abigeme. Ni mu kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu no gukingira amashamba yavyo, inzuzi yavyo, inzuzi, ibiyaga, imisozi, inyubakwa zavyo n'ibindi byinshi. Nivyo byatumye umwigeme d'alors Dative Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 afata iya mbere kwijukira ibyo bikorwa. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Ikaze neza mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri Sanga. Ikaze neza mwese
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise ku karembo katwibutsa ikiganiro muri Isanga ni buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka tugiye kuganira ku bijanye n'ibidukikije. Abakenyezi n'abigeme nabo nyine barijukiye ibikorwa bijanye n'ivyo. Ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero umwigeme Dative d'alors Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 yafashe iya mbere muri ivyo bikorwa mu gihugu c'u Burundi, agatanguza ishirahamwe Ikaze Ventures rijejwe kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu. Mu kiganiro muri Sanga rero muri aka kanya, Dative aratwiganira vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije. Asanzwe ahamagarira ugwaruka n'abandi kwijukira kuko avuga ko bishobora no kubungukira. Turaza kuganira nawe atubwire n'ingene yatanguye kumbure nuko kuntu abigeme baba miss bashobora gukoresha imbuga baronka kugira ngo bashobore guteza imbere ibikorwa byabo, guteza imbere ibintu bimwe bimwe mu gihugu kugira ngo batorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano. Ndabwiye ko tutararonka mwigeme Dative ku murongo, ariko tubahamagarire tubibutsa Facebook yacu yuko mushobora kushikiriza ibibazo, ivyumviro, intererano muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Facebook yacu murayizi, adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mushikirize nimero zanyu tubahamagare muterere mu kiganiro muri Sanga. Ikaze mwese rero mu kiganiro.
Boy, na popo ni kambi zetu, tafadhali usinichukie. kunete ya harusi na kupa moyo wangu. Please don't hurt me, nafsi yangu, nafsi yangu imetua kwako, itakuwa tolerani isucheku na vifijo pamoja na wazazi. Siku yetu ya harusi na kupa moyo wangu.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence Agrola.
Radijwi rya Amerika tubibutse wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, turi muri wanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme canke ku buzima bwabo, ibikorwa byabo, n'iterambere byabo n'ibindi byinshi. Uyu munsi turi n'amahirwe tureza kuganira na Dative Dalor Uwimana, azwi nka Miss Popularity wo muri 2021. Akavuga ko ugukingira ibidukikije bifasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero rero yafashe iya mbere muri ivyo bikogwa mu gihugu cy'u Burundi, agatanguza ishyirahamwe ryiwe Ikaze Ventures rijejwe kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu. Mu kiganiro muri Sanga rero muri aka kanya tugiye kwihweza akamaro ko gukingira ibidukikije. Akavuga kandi yuko bishobora no kubungukira mu bijanye no gukora ibikogwa bijanye no kwereka ba mukerarugendo igihugu cy'u Burundi ubwiza bwacu cyangwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega bimwe mu byo urwaruka gukora mu kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu ni ibihe bikorwa urwaruka rushobora gukora kugira ngo rwiyungunganye, rushobore kwisumamwo mu bijyanye no kwereka ba mukerarugendo ubwiza bwaho baba, bakabikora bariko barabungabunga ibidukikije, ama inzuzi, n'ibindi byose imisozi ibindi byose bigize igihugu cyanyu mwokora gute kugira ngo mubikorere ko bishobore kubungukira mu kwereka abandi abanyamahanga bavuye hanze mukabatembereza mukabere kubwiza bwaho ariko aho hantu harasukuwe harabungabunzwe harakozwe neza kugira ngo mwiteze imbere navyo nyene nibikogwa vyiza bihamagarirwa na abandi bagenzi banyu nka Dative Dalor Uwimana niwe tugira tuganire mu kanya ndabwiwe yuko tugira tumuronke ku murongo wa telefone nkuko bisanzwe Facebook yacu irahari naho nyene murashaka guterera ivyumviro vyanyu aho kuri go rubuga ni radio yacu VOA radio yacu VOA ku rubuga rwa Facebook
muri kuno kukunda mubonye mitamvukishwa mitanjukumira mitanti ngonda harabasha te kudutandukanya kudutanya bicabiba bitakuwa mati mukeme kinani bibondo Mulondo, giri jitanga ni yo sigarana, uri uri amante fio fio mutansi chukundo, mukira kuzimba, uri amante fio fio mutansi chukundo, mukira kuzimba, uri tansi. Terewe nurukundo kwangwe Twenwa ndole ndevinyinyi Usano masi ya nsengo Uri
ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi turiko turaganira kubijanye n'ibidukikije
Dancing up on me, you gon' move your body. Dance and move in your world, baby, yeah, you actin' naughty. From the left to the front, to the back, they wanna party. Girl, show me love, yeah.
na pigona shoto akini pige dicho ni midundu ya moyo.
I say oops, but I thought I told you about that. Anything you need, I got you, I got you. Told you that, baby, I got you. For my life, it's deeper than TV, I got you, I got you.
So when I call me back, do not wonder. I said I promise that when I call, do not wonder. Show me love, yeah.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kumurongo wa telefone turafise Nduwimana umunywanyi w'ijwi rya Amerika. Ikibazo cyanyu cyumvira ikaze neza Nduwimana.
Ego ndabumva ku ijwi rya Amerika.
Urahura komeye.
Ego turashimira Imana.
Uherereye he?
Mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ibijanye no gukingira ibidukikije kumbure ukanabikuramo umwuga ukukwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu bivuze kwiki?
Gukingira ibidukikije ni byiza, uwo mugambi yiyumviye donative ya Kiteneza, biratuma bahurumbira igihugu cyacu tukinjiza amahera y'agaciro. Uwo mugambi yiyumviye ni sawa kandi azawukomeza kandi niyo ibidukikije biratuma n'abantu benshi n'abapamahanga baza kuraba ingene Uburundi bumeze kandi bagatuma
ubona none ari kintu
kuraba ingene hasa n'ingene hameze nk'ino nk'iwacu. Ibidukikije nkatishi bihora biva nko mu kiyaga Tanganyika bakongera bakabisubizayo kugira ndakengere abanyagihugu natwe tukongera tukabikengera.
None kuri wewe ubona ari ikintu ukora ukakigira umwuga kumbure ugafasha abanyamahanga bavuye hanze ukabahamagarira kubereka ubwiza bw'igihugu haba ari Bujumbura canke hagati mu ntara, ubona ari ikintu wakwijukira gukora nk'umwuga?
Jewe ndabishoboye nka jewe mfise nk'uburyo no kwibyukira nkabikora kuko n'Uburundi burahatorera akunguko tukaronka amahera y'agaciro akaje mu bigega. Ibihugu bibanye bikaze bihora biza nungaha iwacu muri Misefi bakuraba nk'ibikoko bigezweho kandi urabona yuko n'igihugu gica kiharonkera ubutunzi bukomeye.
Ego nivyo cane, nivyo cane. Reka rero kumbure twakire umutumire ugume wumviriza ikiganiro twumve ivyo iyo dufasha gutahura cane kubijanye n'ibidukikije n'ukuntu kumbure umuntu ashobora kubikoramo umusaruro nk'uko bivuze. Umutumire wacu ni Dative Delor Wimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021. Dative, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Yakoze cyane.
Urahura komeye.
Ego n'ukuri namwe.
Ego turaho turashima. Dative, twari tukurindire ku murongo wa telefone. Reka rero twinjire mu kiganiro inyezina. Nk'uko tuvyumva, ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu, harimwo amashamba yavyo, inzuzi, ibiyaga, imisozi, inyubakwa n'ibindi byinshi ukunze kubwira abantu yuko bikwiye gukingirwa bikagumiza ubwiza bw'igihugu n'ibindi byinshi. Reka ariko kumbure tubanze duhere kubatakuzi uri we ubibwire, hama tubandanye mu kiganiro.
Nizi mirakote chane kwenye kira. Mwikuna mwifu kwenye sabati. Mwina ana. Mwende mjini kazi. Yukuli hivyo ya chane ya kwenye atakalo. Mwajiza wazo. Kwa kwenye mwe ya mwajisha kuchiri ya hindi. Ito turizo. Hanyuma mwagabo. Sisi wa kimishinishu ya kukwana mwa chane. Hariho mwikisha tati kibuti. Jeni kwa ngo. Inyugutu na mwa mwili za kukwana. Mwili kimwili ya mwili kishira mwa mwili ya mwili. Mwili
ego Dative ni umurundi kazi yaba mu Burundi akunda gukingira ibidukikije none ahari udushimwe twumva tutari duke umaze iminsi uronka umaze igironka imwe na rimwe ukajambuka no hanze y'igihugu twoba tujanye n'ibi bikogwa canke ibikogwa byawe nka miss hanyuma ndakubaza byinshi bijanye n'ingene watanguye ibikogwa vya Ikaze Ventures Edative urantunga ndagucire ntagucireyemo egera telefone gato uvuge cyane tukumve nduvume nguri kure gato egera telefone
umuzindi ndaneza
ego
ego bari vuze rero ubushimi rumaze iminsi buhari ubu si yibujanye cyane n'iby'abamisi kuko kuba menshi nari namubaye mu 2021 nari mwumvaye imyaka myinshi ndabwiye nari menshi nabatanguje iryo shyiramo ryitwa Ikaze Ventures nibyo nabandanyije nkoreramo cyane n'ubushimi mvuze ntagaheruka ubu ndiko nditegura no kuja kugatora si awa tarahuye cyane n'ibyo bikorwa dukora byo gukingira ibidukikije kuko babifuza ni proje ikigugwa na Enabel na bene jesho meje wa bidigi iyo projekta 3 hour niye gufasha bigeme baba mu bihugu bitandukanye bya Afrika bafite imigambi y'iterambere bakora mu bihugu byabo mugabe hari iyo migambi yabo ikihuriye no gukingira ibidukikije urumva birahuye cyane rero nk'iyo miganwa narashoboye kurinda kubera umugambi w'ishaje ndangura mu gihugu uri mu ngamo mu Burundi
birumvikana n'abakumva urwaruka rukumva urumva yuko ivyo rikorakora hari hakamaro kavyo kugwego rw'igihugu no kugwego rw'amakungu n'amakungu arabibona none nigiki catumye none nk'umumisi kiriya gihe ugira icyumviro cyo gukorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ukanabikoresha mu kwereka abandi ubwiza bw'igihugu muri make
nari cyarigenze n'amashuri niko ndimbira ikintu nokora hanyuma mbwa numva ashaka gukora ikintu gisaje gihe n'ibyo nkunda hanyuma cyari gifite nga mu Burundi kintu gacyo do dushikirwa n'ara inondaso kila tanganyika bivuye ku ngombe kagire dukikije rero nkiye dushobora kubona ko ama recherche nsanga ikituma ibidukikije biguma byononekara hariyo ukuntu abarundi tudatahura akamara ko gukingira ibidukikije n'ibyarivyo twamatuje bazo kusambira ntituzi cyane iyo nitwafata decision yo kubikingira efendiza bito tugirako hanyuma kandi nayo nsaza vuga ibya turizo hanyuma ndaraba nyine ngiga uburyo nobishyira hamwe ikintu kimwe mugabo kiza gukora muri donzo zo nyine kugira ngo ndakunda kandi nimba gikenewe cyane kandi ngo giye cyaje cyane kuko n'ikintu ndetse dakubikora nayo naraye mu kajaga ku musaza gusanga
I'm not sure if you're a man. Rero turafatanya uko gukingira ibidukikije no kwereka abantu ubwiza bw'igihugu ni byiza cyane reka kumbure tubanze tuje ku murongo wa telefone mbere yuko tubandanya abanyonyi b'ishu rya Amerika baratangiye guhamagara baterere ibibazo canke ivyumviro turafise ku murongo Gérard amahoro neza Gérard
mirewe ho neza
urahura komeye
ego takomeye na amahoro
nziza
ikibazo nifuza kubaza Miss Dative usanzwe yavuze ku bijyanye n'ibiduki uburyo abungabungamo ibidukikije, ariko hari ibinyabuzima, mu binyabuzima nyine tukabonamo ibimera ndetse n'inyamaswa zitandukanye, yaba iziba mu mazi ndetse n'iziba mu mashyamba. Ese yadusobanura no ku nyamaswa ajya abasha kuzibungabunga, dore ko tujya tubona zimwe mu nyamaswa zitandukanye zatangiye kugenda zicika cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika. Nk'inaha mu Rwanda hari nk'ubwoko bw'inyoni wenda bwagiye bucika, kandi abantu bajyaga bakunda kureba bishoboke ko wenda kubera izakundaga no kuba mu mashyamba, wenda no mu gihugu cy'u Burundi bishoboka kuba ariko bimeze, kubera wenda itambere ry'inyubako rigenda riza. Ese kuri izo mpande bwo nabwo ajya areba kugira ngo wenda nazo zikomeze zibungwabungwe zongere zigiye nazo ubuzima. Inyoni zahoze zibaho kera se, cyangwa ubundi bwoko bw'ibiguruka n'inyamaswa zigenda ku butaka nazo zongere zigaragare abantu bajye bazibona, abakerarugendo aho nko ku mugabane w'i Burayi na Amerika zabuze bajye baza nko kwisura wenda muri Afurika cyane cyane by'umwihariko wenda mu Burundi ahakunze gukorera.
Kibazo cyiza cyane. Dative, ubigenza gute gufasha gukingira ibidukikije nk'ibyo avuze Gerard, ibinyamaswa cyane cyane?
Ego, warakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza rwose, kandi kimwe mu bibazo binini turiko turagerageza uko dushoboye gutugurira abadutwara kugira ngo turare ukuntu icyo kintu gikorera ko cyane. Nkanjye nk'akarorero, ibyo avuze nibyo cyane. Twebwe ino mu Burundi parke ifite niniya, kuko ngo ishyamba dufite niniya ry'ibikoko byitwa imvubu. Mugabo iryo shyamba ntibifite navuga ubwoko bwose bw'ibikoko, hariho byinshi byinshi tukagisanga muri iryo shyamba, kubera hari abahiga bakabyica. Hariho na byinshi twumva yuko basigaye icyo bita abadrakoni cyangwa abahiga imiti y'ibikoko babaye benshi cyane muri iryo shyamba. Tukagisanga imbogo ni bimwe mu bikoko biriyo cyane muri iryo shyamba, ntizikiboneka. Urumva ni ikibazo n'ukuri kinini cyane. Bene bivuga ko mu ruhande rwacu tugerageza gukora ni ukuvuga gushikana ijwi aho rigera, dutegura amaudiyanse cyangwa imibonano n'abaturongoye, tukabibakiburira, tukaganira n'abanyagihugu baba hafi y'izo, tuba dutegura inyigisho ku banyagihugu baba hafi y'ayo mashyamba kugira ngo bumve ko koko nibo babifitemo uruhara gukinga ibyo bidukikije. Rero navuga ko nta gisemo turakora, kubera ko n'uburyo ni ibintu bisa n'uburyo bisa n'umwanya no kubyitondera mugabo, icyo kibazo ni kuri kirahari. Kandi mugabo turizera ko ubu hariho icyo bita politiki nasiyonali dikurezi kiraja mu Burundi. Rero ibyo tubishikije nicyo tubashyira tubarira yuko iyo politiki idoza ari nyinshi ku ibyo bibazo. Rero turizera ko koko akamo twama twateye niyo politiki bazogira icyo babikoze ko bagasubira ibyo bikoko.
None Gadative, iyo mugiye nko mu kibano kwigisha abo banyagihugu, mukorera mu migwi iyihe canke iyo muhuye nabo biborohera gute kubaganiriza iyo mushitse mu kibano?
Kenshi usanga abantu baba hafi y'izo y'ayo mashamba usanga atari abantu mu buryo badafite uburyo bwinshi. Ugasanga niyo bajya kwica ibikoko ni kugira ngo barondere icyo bafungura uwo munsi. Urumva icyo twe dukora, turagenda tuvuga ko tukabara ikintu twabafasha uburyo bw'ibyo bafungura, hariyo tukabasha mu mwanya tukicarana tukagira ikiganiro. Ntituba tubigira muri nk'aho umenge twaje kubigisha, mugabo ikiganiro tukaganira, tukababaza niyo mubyumvira ku iki. Twasanze ariyo buryo butuma bumva bakanatahura, kuko bibaye ibintu by'imigisha baraza ashavuga kimwe murazi turisonzeye dukeneye kuja gukora nabo ubukwe murazanye mukigisha, ntibabyumva. Ariko kigiye umutima wo kubafasha mbereuko ni no kuganira nk'abarundi nabo dukunda igihugu, twasanze ari byo bifasha cyane. Nuko turatubikora rero dufashanyije n'abarongoye amakomini atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu, kandi birakunda. Navuga experience nkeya dufite tumaze gukora, turabona ko tubibanege dukora ibintu byogira
birumvikana. Ego, hama kumbure tu
ego Diane ijwi ryanjye kandi nti ikibazo cya kabiri nashaka kumubaza.
Ego komeza.
Yego ikibazo cya kabiri nari mfite nifuza kumubaza. Nk'inaha mu Rwanda hari uburyo ni abaturage baba baturiye za parike cyangwa se n'ibiyaga ahantu haba hari ibidukikije nk'ibinyabuzima, uburyo bafashwa nyine bakajya bagira nka pourcentage bahabwa, ndango bahabwa 20% mu rwego rwo kugira ngo nyine barusheho kugira kuraje cyangwa bagire umurava nabo kujya bagira uruhare mu gufatanya nabungabunga ibidukikije, urugero nko gutanga amakuru ku bahigi na barushimusi baba batega imitego. Ese we ku ruhande rwe akorana gute n'inzego bwite za leta cyangwa se abo baturage nyine bakorana gute kugira ngo abakorere advocacy na nabo bagire uruhare kugira ngo bafatanye, kuko ijwi rye wenyine ndumva wenda ataba yihagije ko aramutse akwanye n'abanyagihugu bwite cyangwa abatuye za parike bajya bagira uruhare runini mu kurushaho kubungabunga nyine ibyo bidukikije bikajya byangirika bike. Yabakorana gute aho ngaho niyo nifuza wenda ko atubwira. Murakoze nicyo kibazo cya nyuma nari mfite.
Murakoze cyane Gerard.
Yego.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nashimiye ikibazo kiza cyane. Rero hano twebwe aho tugeze nta bushobozi burimo turagira byose ari twebwe dukorana n'abenegihugu, ariko icyo nzi leta irafite umugambi ibikije mu kigeze gukingiriza ikigo cyitwa OBPR. Nakarerero hariho ishyamba rikingiwe ry'ubururi risa reserve ry'ubururi, nkaho ndabizi neza ko abanyagihugu baho barabakorera inyigisho bagakora icyo bita amakoperative, hanyuma amwe mu mafaranga ibirenge byishyura iyo bigiye muri iryo shyamba hariho pourcentage bashyiraho bagaha abo banyagihugu muri ayo makoperative kugira ngo basahure neza akamaro ko gucungura ibidukikije. Rero ibyo ndabitwereka ifite ibifite n'umugambi mugabo nezo kuri ku ntambwe ishimishije twifuza ko byova gusa muri iryo shyamba byova muri iryo shyamba rya buri bitabya no ku yandi mashyamba nko mu Kibira nko mu Ruzubu n'ayandi mashyamba nk'ayo.
Ego mu byo yari yavuze kandi ni uko kumbure mwosangiza abanyagihugu uburyo buvuye muri ibyo bikorwa byo kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'izo parke bw'utwo turere. None mukora gute kugira ngo kumbure tuje kubijyanye na ba mukerarugendo, mubaronka gute, mubaganiriza gute kugira ngo mubazane muri ayo maparke, ibyo bikorwa byo muri Ikaze Ventures byifashe gute?
Urakoze. Muri Ikaze Ventures rero nishyiramo igihe no gutegura ingendo kuri ba mukerarugendo mu gihe baje mu Burundi, tukabafasha byose uhereye kujya kubatora kuri aeroport, kibuga cy'indege aho baza kurara, uko bafungura iminsi bajye muri aho.
Ndumva agatelefone ka Dative d'alors karacitse, reka tugerageze kumugarura ku murongo ariko aradufasha kumva ingene nk'umwigeme ishirahamwe giwe yuguruje yitwa Ikaze Ventures gerekeye kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi, bushobora kugufasha mu kubungabunga ibidukikije. Reka tugerageze kumugarura ku murongo, turagaruka. Murakoze. Tuongele duhikaze Dative kumurongo wa telefone tulamuronse. Dative komeza.
Alo.
Ego.
Ego. Ero, kanezo wa daringeze.
Walikula duse gulira ingene mngakira wa mkira rogendo mujihugu kugira ngomushuri kwa tupara
mwari kwa. Ego. So gire ero dukora, nubuga hani dukoresha internet, dukoresha site web. Uko ingenzi nyinshi zikeneye gusembera muri bitandukanye zija kuri site zikarondera Uburundi hanyuma zikaba basanzwe babikora abatuye operateur rero twebwe twaragerageje gukorera kuri site web yacu kugira ngo ingenzi zose zitwifuza dushobore kuturonka ubwo kimwe mu zindi strategi twakoresheje cyane kugira ngo dushobore kuronka ingenzi nyinshi no gukorana n'abandi bakora muri ibi bihugu duhanahana imbibe nk'u Rwanda, Tanzania, Uganda. Uko ari gusanga baronka bakinya bashaka gutembera East Africa yose rero iyo bafite umuntu bakorana i Burundi nka twebwe bikibifasha ugasanga bashobora gutegura urugendo kuri izo ngenzi hanyuma ikindi iyo umaze kumenyera umaze gukorana na benshi bagenda babwira abandi nuko ugasangura muraronka ingenzi kandi tubona biko biraza by'ukuri tugitangura byari bigoye kugira ngo tubakonvinke bumve umengo nta security ihari ariko uke twagiye nyine turabereka ko ibiri kuri internet cyangwa ibyo bumva atari byo abagiye baza baragiyewe cyane nico kinatuma gutubandanya tuguma ingenzi ziyongera kandi by'ukuri turabona ko Uburundi burafise ubwiza ibyiza byinshi hamwe twobandanya kubikorera ko cyane birafise byo kungura igihugu cyane mu buryo bona dutangaza gose.
Kuri kora twumva wewe urageze aho wigejeje aho ushobora gushinga iyo shira hamwe ugatangura ugakorana kumbure nabo bamukira rugendo mushobora kwa mwahuye muri ivyo bihugu wagendeyemwo ariko hari n'undi ashobora kwari kwarakumva avuga ati no mbega no bihera he ko nivyo mu Burundi turafise no mu Rwanda turafise ahantu heza dushobora kuja kwereka abantu mbega nibiki bisabwa kugira ngo umuntu umujene nkawe yinjire muri uyu mwuga ukwereka abamukira rugendo aho bashobora kuja gutemberera mu gihugu akwereka ubwiza bw'igihugu yohera he.
Ego murakoze kuri ico kibazo deni bazako ikintu hanini gisabwa ari kubukunda idushaka gukora kuko na jewe sinobesha natanguye bitoroshe mu Burundi naranabivuga abantu bakavana n'ibyo n'ibiki ndeguzoronka mu bantu kuko ntabese ico gihe nta bantu twari tuzirana izukuru rwa ngo uriteze ko bazo kubera abakiriya mugabe numva ndabikunda kandi nkagira icyizere ko bishobora gukunda hanyuma ndigira ku bandi ndajabuka mu Rwanda muri Tanzania kwiga kuri bimwe n'abandi babikora binyungura ubwenge nanjye ndashobora kubitangura mugabe ni kubera uwo mutima wo kubikunda kumva ko nkeneye kurata ibyiza by'igihugu cyacu kandi bikanziramo n'agafaranga ko gufungura rero niba twicandira n'urukundo rw'ibyo ukora icya kabiri kubyiga kuko ni ibintu bisaba processes ndende n'akazi gasaba kugira no vuga kukitondera cyane gasaba kwihangana gasaba kandi ko kuba ufise no vuga atakanuka gucika akanuko utegereza kukitwararika kuko ingenzi yaje ikintu cyose naha korora agwaye zose biba biri ku mutwe wawe ngo icyo gihe aba ni ngaho umeze nk'umubyeyi afite umwana utegereza gucunga ameregwe neza adatahavuga neza Burundi rero bikunda ukumva nidushaka kujamwo no kuri bo bijamwo gusaba byige baraho urugenge twiye turi ko turatangura programme yo kuzobyigisha mu mwaka uza ugwaruka abantu bose bavyifuza kubyiga kandi nitwabitangura tuzobishikana kuri hashoboka kugira ngo abavyifuza bose bashobore kuza kugira hamwe natwe.
Ego none twavuga ko kumbure ururimi rw'Igifaransa, ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Igiswahili birakenewe cyane muri uwo mwuga.
Ego cyane. Nime buri Igifaransa n'Icyongereza. Ukurumva ni ingenzi nyinshi turonkana ubwa 99% kwijana baba bavuze. Hari cyane swati Igifaransa n'Icyongereza. Umva birakenerwa cyane kuba ushobora kuvuga indimi kandi udatinya kuvugisha abantu. Ushobora kujeha neza stress urumva ni hari utuntu tutari duke bisabwa ko novuga amakompetensi bisabwa ku bufisi.
None ibindi bamukerarugendo bakenera bari mu gihugu iyo baje ni hehe muri iki gihe ubona bari ko barahurumbukira kuja kuraba ivyo bumva vyiza vy'igihugu c'u Burundi n'ibihe bashaka kuja kuraba muri iki gihe.
Na notanya kirengira ngo kantu hatano hakuru hakuru ko ni heshi ndahera mu gishora ku ngoma zino ngoma zacu z'i Burundi n'ukuri nta mukira rugendo n'umwe azangage n'akazirave kandi na feedback turonka n'isho kintu cambe cama cabanegere kurusha ibindi byose hariho nakozwazo mu canke kiyaga guhinda mu Kirundo naco nyene kiraryoshe cyane kurya kuno harimo akazinga karimo inyoni birabajyera cyane ku bantu cyane bakunda ibikoko by'inyoni hariho ikiyaga Tanganyika cyane cyane muri sud barahakunda cyane naho nyene kuhaja hariho amashite canke amasumo yo mu ishanga mu Rutana hariho kandi na reserve ya shamba rya bururi rero cyane cyane kuri cyo bita Hondone donc baraduga umusozi bariko barondera izo mafu chez par champs ni batwara aho hantu hatanu tudandaza kurusha handi muri kigisha
none nk'ugwaruka wiheje ugwaruka rw'igihugu mu mashure bariza abana kumenya ibyo bibanza no kubyijukira kuja kubitemberera no kubikunda kuko kumbure bamwe bashobora kuba batijukiye uwo mwuga kuko bavuga ati mbega ni igiki mu Burundi ego uretse mu gishora harazwi cyane ni hehe handi no kwereka abantu numva umenga mu gihugu nta hantu henshi cyane hahari kugira ngo ndabigire umwuga mu mashure baravyiza ibyo bibanza barabigendera ugwaruka ubona umengo rurahazi bikwiye
mu mashure rero nukuri nta kinini zema babivuga ko ariko uyu mwaka twaragerageje gukorana n'amashure kugira ngo duhimirize n'abana gukunda Burundi no kumenya agaciro ko gukingira ibidukikije twasanze abana barabikunze cyane kandi barifuza ko twobibandanya ni ukuvuga ngo ubu aho bigeze nta kinini kiriko kirakorwa by'ukuri n'amashure kugira ngo abana bumve uruhara rwabo mu gukingira ibidukikije mugabo turizera ko hamwe n'imigambi dufite uyu mwaka uza tuzoshaka gukorana n'amashuri menshi ashoboka kugira ngo abana b'abarundi bamenye uruhara rwabo mu gukingira ibidukikije
ego urakoze cyane ego none nko muri iki gihe ba mukerarugendo bashobora kuba bari batanga nk'amafaranga nkangahe canke uburyo ubatembereza mu gihugu gupanze gute ni ku munsi ni ku ndwi biba bimeze gute iyo uri kurabatwara kugira ngo babone aho hantu
kubiravana n'abana ba mukerarugendo baribo mugabo ni ku munsi hariho icyo twita amafrais de guide cyangwa amafaranga baturiha twebwe usanga ari hagati y'amadolari 50 n'amadolari 100 ku munsi ariko ayo aba ari amafrais bariha gusa kugira ngo bashobore gutemberezwa hariho rero n'andi mafrais usanga ari nk'ibyo bafungura aho barara izo imodoka iza kubatembereza ibyo byose na byo babiriha kote mugabo amafrais yacu usanga ari hagati ya 50 n'100 z'amadolari
amafaranga si make na gato
ego si make umuntu ashoboye kuyabyaza umusaruro nibyo tuko turagerageza ni ikintu by'ukuri giteye imbere gishobora kubeshaho kandi neza cyane
twarumvise kandi yuko amwe muri ayo mafaranga muronka muyasubiza mu kumenyekanisha cyangwa kwigisha ibijyanye n'uwo mwuga udusigurira muri make uko namwe muterera mu iterambere ry'igihugu muri ayo mafaranga muri iyo nyungu ayo mafaranga muronka inyungu mukura mutwumvise yuko hari igice cayo kija mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu nyigisho
ego nizo nyine ko twavuze kwigisha abantu baba hafi y'ayo mashamba igituma bakwiye gukingira ibidukikije uko babikora n'akamaro ko kubikora nibyo ahanini dukora mugabo kandi nibyo ko turashyira mu bijyanye no gukingira ibidukikije mugabo kandi hari ubundi buryo dushyira mu byerekeye guteza imbere iby'inyigisho muri rusange cyane navuga education hariho abana usanga baba mu makominote adafite uburyo bukwiriye ku buryo usanga abana badashobora nko kwiga nabo turabafasha ugasanga turashoboye kurihira ishure nk'ubu hariyo nka site y'abatwa kuko turakunda kubagendera cyane iyo dufite ingenzi rero abo bana turabafasha tukabarihira ishuri twasanze bareka kwiga kubera amafaranga make dusanga turashoboye kubikora tukabarihira iryo shuri
ego Murakoze cyane, birumvikana ko mu iterambere ry'igihugu nivyo koko muragerageza guterera. Reka tumire Mate Dative turagaruka mu kiganiro muri sanga nkuko muvyumva turi kumwe na Dative d'alors Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 ubu akaba ari mu bijanye no gukingira bidukikije no gufasha ba mukirarugendo kumenya igihugu n'ubwiza bwacu. Radishwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri sanga y'uwo munsi ni yerekeye umukenyezi umwigeme ibikorwa vyiwe iterambere ryiwe n'ibindi byinshi bijanye nawe. Uno munsi turiko turaganira na Dative d'alors Uwimana umwigeme Miss Popularity muri 2021 ubu akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Ikaze Ventures. Ikaze Ventures ni ishyirahamwe gihaye gukingira ibidukikije ariko kandi unukwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Dative rero niwe turiko turaganira nawe kugira ngo ukumbure afashe abagenzi be kumenya byinshi by'uyu mwuga, kumenya byinshi by'ishyirahamwe ryiwe nabo nyine bafatiye ya mbere muri iki gisata cyo kumenyekanisha igihugu cyo bita tourisme hamwe kandi no gukingira ibidukikije. Dative, muri uyu mwuga abariko barawiyumvira leta isaba iki kugira ngo uwinjiremwo ukoreremwo, ni iki gisabwa na leta iyo wiyumvire gutangura umwuga nk'uwo canke ishiramo inkiri rijanye no kutwara ba mukerarugendo mu gihugu hagati?
Ego, ibigoye na gato iyo wifuza gutangura ishiramo inkiri
ni landikisha ishami ryawe nka kuri aya ni mashami yose yandikishwa kandi ubu biroroshye ushobora no kubikora online hariho lien ucako ugashobora kwandikisha ishami ryawe niba twa ku munsi umwe burose urupapuro rukomera gukora kandi uriha amafaranga make cyane 40,000 by'amarundi nta kindi kidasanzwe bagusaba nicyo gusa kwandikisha ishyirahamwe ryawe
maze kumenyekana ugaca utangura gukoresha uburyo ofise bwo gutwara abamukerarugendo mu gihugu hagati.
Yego cyane.
None muri aka kanya uratangura kwiyumvira gukorana nayo na leta habari kurondera abakiriya habari gukorana n'inzego iyo bakeneye gutwara abashitsi mu gihugu hagati cyanke nturagira kuri ugo rwego leta mwa mukorana.
Ego turakorana cyane n'ubu hariho ico bita sivile mavanda kivuga mu kirundi mugabo ni exposition ya East Africa iho riba yerekeranye n'ibyiza z'ingenzi ihayanishwa iho riba rikava mu bihugu bitandukanye rero mu mwaka uheze byabereye mu Burundi n'icyo gihe leta yaraduhamagaye turashobora gukorana hariho amadelegasi cyangwa abantu benshi cyane bari baje muri icyo gikorwa cyabereye mu Burundi gihuza ibihugu bitandukanye byo muri Afurika y'ubuseruko hama twarashoboye kubana nayo tunakorana mu gutembereza mu bashyitsi bari baje ni ukuvuga ngo leta turakorana mu bintu bitandukanye kandi natwebwe baradufasha hariho nk'ibikorwa dutegura usanga bisaba impusha ndende ugasanga ni nk'abantu benshi bagiye rimwe cyangwa ugasanga n'abantu ego baje gutembera mugabo bashaka gukora ibindi bikorwa by'uko iyo tubasabye impusha baratworohereza bakaduha izo mpusha ni ukuvuga ngo ego cyane leta turakorana ubu.
Izo mpusha rero maze kuzironka nta bibazo muhura navyo mugeze mu ntara hagati intwaro zo mu ntara hagati ziraborohereza nazo nyene iyo mushitse haba ari kumbure nkuko bivuze kuza muzanye umugwi w'abantu benshi hoho iyo mushitse mu ntara zitandukanye babakira gute muri make.
Oya ntibigera batugora ahubwo barabinezererwa barabitswe mu Burundi dukunda abashitsi urumva igihe cyose babonye abantu bakira gusa kubona ko mufite uruhusha iyo babonye ibintu bidasanzwe ariko ari ingenzi bisanzwe zije gutemberera ahantu no kuharaba nta kibazo na kimwe tugera tugira mu makomini atandukanye mu gihugu cyose.
Bamwe duhora twumva bidoga bavuga yuko hariho amasanamu atemerewe gufata ibibanza bimwe bimwe ico kibazo hari cyo urahura naco haba ari mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu gufata amasanamu hari ibibanza byo babibujijwe.
Ego birahari mugabo iyo hari aho basaba kubirihira imbere yo kubikora nk'i Bujumbura cyane cyane kuri kibanza bita Place de l'Independance sanke aho bahanze umuganwa Rudoviko rwa Gasore hari ibibanza bisaba ko uba wabisabira urushi imbere yo kubikora twebwe iyo dufise ingenzi tuzi ko dutwaraho impusha tuzisaba kare mugabo ari nk'ingenzi zitabizi urumva zirashobora guhura n'ikibazo cyangwa abantu bapfuye kugenda ugasanga bapfuye kubikora atamusha babifitiye urumva bashobora guhura n'ikibazo mugabo twebwe kubera ko tuba tuhazi ahakeneye impusha tuba twadusabye kuva kare hariho nk'ikintu nk'akarero cyo gukoresha amadrone afata amasanamu hejuru cyangwa amasanamu menshi nabyo nyine birasabiza impusha rero iyo umuntu agiye atabizi urashobora gusanga ahuye n'ikibazo koko ariko twebwe kubera ko usanga tubimenyereye tuba twasabye izo mpusha.
None kuba ariko bariyumvira batari babizi ibyo bintu bomenya utwo turere turi hehe ni hehe boja kumenya bati iki kibanza kiremerewe ikibanza nticemerewe gufata amasanamu wo bahanura ko boja he kugira ngo bige neza uyu mwuga ntibaje mu bibazo kuko barashobora no gufatwa n'igipolisi bagafunga ugasanga babikoze batabizi so kugira ngo bararenze ku mategeko ariko ukutamenya aho hano ivyo bibanza umuntu yo bimenya gute
bihabingora kubivuga byose mugabo aho no mvuga hari principal nk'ibujumbura hose ko Bujumbura hose kuri Place de l'Independance aho bahanze nyakwigendera Melchior Ndadaye president hajya bahanze mugano Rudoviko rwa Gasore hari ya hose barisabira imusha muri mairie ya Bujumbura ni ukuvuga ngo ibujumbura hano tukeneye gufata ama image akoresheje amafareyi bisabirwa imusha muri mairie ya Bujumbura hanyuma ruguru hoho biba byoroshye ku masi turistike ntibakunda kugorana urashikanye ugafata ama image mugabo ikindi novuga ni muri ukeneye kureka drone ubu mu Burundi babisabira urusha muri kuri aeroport ku kibuga cy'indege hariho ibiro bije bijejwe nyene kuraba ibigendera mu kirere aviation civile niho ugenda ugasaba urusha rwo gukoresha drone kandi naho ntibigoye urashika ukabimbira bakaguha urwo ruhushya.
Si ibintu birebire urinda kurindira iminsi n'iminsi.
Oya urabihira hanyuma bakakwishura.
Birumvikana ko ata kintu gihanitse cyane gisabwa kugira ngo umuntu atangure uvuga nk'uyu. Turabona kenshi ku mbuga ngurukana bumenyi urwaruka rutangiye kwijukira uwo mwuga, gukoresha za drone kwerekana igihugu, gufata amasanamu, ariko hari utuntu duke bakwiye kwijukira kumenya neza imbere yuko binjira neza na neza muri uyu mwuga. Watubwiye yuko hariho uko kumenya izo ndimi, Igifaransa, Icyongereza, kuko nivyo abamukerarugendo bavugisha izo ndimi. Hariho uko kumenya ibibanza ukwiye gufatira amasanamu cyangwa utemerewe gufata amasanamu utabisabiye uruhusha. Hariho uko kugerageza kumenya neza na neza ivyo bibanza mu gihugu abamukerarugendo bakunze kugenderamwo, kugira ngo nawe ushobore kwipanga neza ushobore gukora muri uno mwuga. None turi ko dusozera ikiganiro, impanuro woha bagenzawe n'izihe binjira muri uyu mwuga, canke haba ari ibijanye no gukingira ibidukikije, gukorana na bamukerarugendo? Dusozera.
Ego icyo numva nashikiriza abantu bakunda nk'ibinkora n'ukuri n'ibintu biryoshye bikunda, ndabahimiriza cyane kubijamo kuko turacyari bake tubikoreramo. Bibumbi usanga bigoye iyo muri bake, ariko iyo muri benshi mushyiramo ingufu mugateza imbere igisata. Rero ndabahaye ikaze, n'ukuri baze. Biragoye n'ibyo kubera igisata kiracyari hasi mu Burundi, cyane cyane kubyerekeye amaserivisi y'amahoteli n'amaresitora. Mugabo nitwegwe nyine tuzoza n'impinduka muri icyo gisata, tuze tubikunda kandi tubishyiraho umutima. Hanyuma abakunda no gusurira ibidukikije nabo nyene byose ni ntahara by'ukuri. Twese nk'abarundi n'abatari abarundi turakwiye kumenya yuko ibidukikije ari twebwe, tufise responsabilite yo kubikingira, kuko tutabikingiye ejo bizoduhinduka, bihinduka abana bacu, bihinduka bazodukomoka ko bose. Rero n'uruhara rw'umuntu uwo ari we wese, abantu bose bavuze by'ukuri ko bakwiye kwiga gukingira ibidukikije. N'amakundi bya turizme n'ukuri kaze, duteze imbere kino gisata mu gihugu cacu. Murakoze.
Uwe rero mwako murumva ari Dative Uwimana, Dative d'alors Uwimana. Reka Dative tunagukeze no kugashimwe ka awa ko muri 2023 witeze kuja kwakira mu misiri imbere. Ni mu kihe gihugu mbega? Ni muri Turkey? Ni hehe utwibutse?
Oya, ni mu Bubiligi mundwiza.
Mu Bubiligi mundwiza, uzogira urugendo rwiza. Turagushimiye cyane. Ego, tugukeza. Reka dushimire n'abanyanyi bicwe rya Amerika nabo nyine baterereye mu kiganiro cy'uyu munsi. Twizere ko mwahigiye byinshi kugira ngo namwe mufate intambwe ya mbere muje gukingira ibidukikije, muje kugufasha bamukira rugendo kumenya ibihugu byanyu. Murashobora kuhungukira yari Dative d'alors Uwimana, Miss Popularity 2021. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Reka nshimira abari mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha. Mwakoze mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Mbonyuka mungango sino kupugisha na visa mahera none kuje kunsaba kandi waranyimye nibiki uyashipe